Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu na Christine Kamikazi.
Ndabaramukije nongera ndabahikaze nshuti nangu bagenzi mbwiye gukurikira ano makuru y'iwacu. Amakuru mukurikira muciye ku bingo bwa none bwa internet kuri West 3 akaburungu iwacu akarongo Burundi akaburungu org. Amakuru y'iwacu abateguriye kuri wa gatanu agize n'ingingo nkurunkuru zikurikira. Umugwao ni ujere gutohoza ibijanye na gataya kazina muntu ku Burundi wange wikiringo cyo gukora ico gikorwa leta y'u Burundi kaba itavyakiriye neza nkuko muza kuvyumva muri ano makuru. Umugwi Severin nawo ujere kumenya ukuri n'ukunywanisha abarundi wemeza ko ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga ahoze isoko yo mu Kamenge muri komine Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura bigiye gushingurwa na iteka nayo kuri wa gatanu hinjiwe cese inyubakwa shasha umukuru w'igihugu hagiye kuzoza rakoreramwo tukaba guriye n'andi makuru hidoni doni mukanyo mande mukurikira ana makuru y'iwacu. Ndasubiye kwikaza manano makuru hari makuru tuyahere muje na gataya kazina muntu ahinama ya ONU hejuru gataya kazina muntu yafashe ingingo y'ukongera ikiringo cyo gukora umugwi wa ONU hejuru gutohoza ku Burundi bijanye na gataya kazina muntu. Ibihugu bigize umwe bwa Buraya bikaba vyashikirije icegeranyo gisaba ko uwo mugwi wokongerwa ikiringo. Ico cegeranyo kikaba cemejwe n'ibihugu 23. Ibihugu 11 navyo bikaba vyahakanye ico cegeranyo nayo 13 ntivyashimye kugira ico bivuze kuri ico cegeranyo. Aha leta y'u Burundi ikaba yiyamiriza iyo ngingo yafashwe y'ukongera ikiringo uwo mugwi wa ONU urero gutohoza ibijanye na gataya kazina muntu ku Burundi. Henovata buhaserukira u Burundi mu nama ya ONU ijejwe gataya kazina muntu habona ko ubumwe bwa Buraya mu gutanga ico cegeranyo bubandanya ingendo yo kuburabuza u Burundi kuva mu mwaka w'2015. Izo navyo ngo bikaba bifise imvo za politike. Henovata bu asubgamwe mu kirundi na Desire Sindihebu.
Burundi est concerné par la présentation du projet de résolution L10-REV1 par l'Union européenne et portant quatrième mandat de la commission d'enquête.
Burundi burabajwe cyane n'icegeranyo cyashikirijwe n'ubumwe bwa Buraya gisaba ko umugwi wawe ni ujejwe gutohoza ku Burundi wokongwe ikiringo kigira kane. Si ubwa mbere ubumwe bwa Buraya bwerekanye ingendo y'ukuremera u Burundi. U Burundi bwama buburabuzwa n'ubumwe bwa Buraya haba mu manama ya ONU, mu nama ishingamateka ya Buraya canke mu yandi manama mpuzamakungu. Kuva habaye imigumuko yo mu 2015 yakurikiwe no kugerageza gutembagaza ubutegetsi, ubumwe bwa Buraya bukaba bwaranabigizemo uruhara. U Burundi bwagumye butungwa gatoke n'ubumwe bwa Buraya. Ubumwe bwa Buraya ntibwigeze buhengeshanya na gato gusohora ivyegeranyo no gufatira ibihano Burundi aho nyanzwa gateka k'abarundi. Tuzokwama dusemerera mu kuvuga ko ivyegeranyo bisohoka ku bihugu bitavyiyumvamwo ligaragaza ikoreshwa muri politike ibijanye n'agateka kazina muntu. Umugwi ujejwe gutohoza ku Burundi wabaye igikoresho cashizweho kugahato. Iki cegeranyo cy'umwe bwa Buraya kije gusubira kugaragaza akarorero ko kuburabuza igihugu gisanzwe kiri mu bihe bitandukanye n'ivyo ibindi bihugu birimwo. Ufatiye ku kugene agateka kazina muntu byifashe muri ibyo bihugu biduha inyigisho mu byo kubahiriza agateka kazina muntu. Birateye isoni kubona ibihugu by'umwe bwa Buraya bigira urunani rwo kugwanya igihugu gito nk'u Burundi aho kugishigikira. Harageze nimba hatarengeranye ko ibihugu bigize inama ya ONU bize birareka kwemeza ivyegeranyo nk'ivyo kuko nta yindi ntumbero biba bifise atari ukwishura ku nyungu z'abashira imbere inyungu zabo batitayeho intumbero nziza y'inama ya ONU. U Burundi burafise inzego zikwiye zijejwe kuraba agateka kazina muntu uko kifashe kandi bugumana ishaka ryo gukorana n'inzego mpuzamakungu n'izo mu karere mu mwumvikano nta
de sa volonté de coopérer avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme dans un climat de bonne entente.
Yari Henovata buhaserukira u Burundi mu nama ya ONU hijejwe agateka kazina muntu nayo ababuranira ababuze ababo mu ndiyane za politike zadutse kuva mu 2015 bo barashima ko uwo mugwi wongewe ikiringo siriyake n'ibitegeka ari muri abo bashingwa manza hasigura ko ari insinzi kubaharanira agateka kazina muntu no kubabuze ababo kubwo ngo hazongera igihe ubutungane bukorere kuri ayo mabi yose hazoba yatohojwe n'uyo mugwi wa ONU kuri kilometre siriyake n'ibitegeka.
ubwambere n'intsinzi kubagwanira gateka kazina umuntu haba mu Burundi cyanze mu makungu kuko bari bamaze igihe bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mugwi wabongere ikiringo kandi n'intsinzi kubahohotewe n'ibyaha biri kubirakugwa mu Burundi kuva muri 2015 kubera uwo mugwi byaragaragaye yuko kuri kuba gikomeye cogira amatohoza yimbitse uramaze kugira ivyegeranyo vyerekana ivyaha bikorwa mu Burundi ivyo vyaha uwo mugwi wagaragaje yuko ari ivyaha vyagahomera bunwa kandi uwo mugwi waradomye urutoki kubagirizwa ivyo vyaha rero uwo mugwi ukora igikorwa gikomeye kandi noneho wongeye ikiringo mu gihe kitoroshe igihe turiko twinjira mu bihe z'amatora bikaba bigaragara yuko ivyaha canke guhunyanga agateka akazi n'umuntu biriko birogerekana uwo mugwi rero uzobandanya ukora cyikorwa cyo kugira amatohoza ku vya bikorwa murabizi yuko leta y'Ubujumbura yagerageje ibishoboka byose kugira ngo mu bintu ukore neza murabizi yuko banabankiye yuko ushika mu gihugu ariko je nibaza yuko nkuko ubwo butegetsi bw'igitega bubivuga yuko atavya habikorwa mu Burundi yuko mu budakenewe nibaza yuko bugurura imiryango kugira ngo ze uvyirabire hanyuma ushikirize icegeranyo ataco biyagiriza numva byari byose ko bugurura imiryango guhohotera umunyagihugu bisi gihe bizoherera hari igihe ubutungane buzokora abantu bakwiye kumenya yuko habikomishye cyangwa kandi mashyirahamwe gateka akazi na muntu ariko arakora ivyegeranyo ku bintu byose biri kubirakogwa umunsi umwe ubutungane buzohaguruka
yari umushingwa manza si yake n'ibitegeka hari mu baburanira babuze ababo mu ndya neza politike zadutse kuva mu mwaka wa 2015 ndabise yuko hano makuru y'iwacu mushaka kuyaronka no kuri telefone zanyu ngendanwa muturungikira ubutumwa kuri WhatsApp telefone 76 ubusa 2 ubusa 4 mukatubwire ko mufuza kuronka amakuru y'iwacu mukanya makuru twabateguriye tabandaneza mujanye n'ukunwanisha barundi
amakuru y'iwacu
amakuru twabateguriye hajanye n'ivyo kunywanisha abarundi umugwi Seven Rouge rero kumenya aho kuri n'ukunywanisha abarundi wemeza ko ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga ahahoze isoko yo mu Kamenge muri komine Ntahangwa hano mu gisagara cha Bujumbura bagiye gushingurwa na iteka abanyagihugu bo muri komine Ntahangwa bakaba basavye yuko abantu bagiye barafugwa n'imiryango yabo mu kibanza cahora iyo soko yo mu Kamenge mu ngwano kubera ko baba babuze akaryo ko kubashingurwa na iteka nabo nyene boshingurwa na iteka n'uwo mugwi Seven Rouge rero kumenya ukuri n'ukunywanisha abarundi izo bakaba babishikirije mu nama umugwi Seven wagiranye n'abanyagihugu bo mu mazone ya komine Ntahangwa kuri uyu wa gatanu kubijanye n'ukuraba ingene hoshe ngurwana iteka bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga aho hahoze isoko yo mu Kamenge idonido na Emery Kwizera
inama Seven yatunganije kuri uwa gatanu kubajejwe intwaro ku rwego rwo hasi n'abanyagihugu bo muri komine Ntahangwa harimo nabakozwe ko namabi yaronde kubaganiriza ku kibazo c'ibinogo vyatawemo abantu aho risoko ya Kamenge mu gihe c'amagume inama arigamije kwishura ku bibazo bibiri harimo kimwe Severe itegerezwa gutana inyishu nk'uko bivugwa n'umukuru w'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Pierre Claverre ndayicariye
urumva ko hariho ibibazo bibiri hari binogo risoko ese bashe Kamenge byatawemo abantu yoni ikibazo Kamenge hari ikibazo cy'abantu bahabwa abantu ngaho kubera hari ubwimo batagerageje kubahabwa kure kuri icyo kibazo cya kabiri muri ntabwo n'ubu muco dutahana mbega abo bantu bahabwa abantu babo aho hantu kubera batagerageje kubahabwa ahandi tubahaye iminsi kugira babipfurireyo babunguruzeho nyine birashoboka
kuri ico kibazo cha kabiri umwe mu bakuru b'amakaritie yari mu nama yemeza yuko muri ico kibanza cyo ku isoko hariho abantu bahambwe mu kivunga yasavye Severe gutuma batware ikabaha umwanya wo kubabariza babuze
mu gutuma twebwe batware twagenda tugaca ku ngo zabo tuzi babuze abo bantu tukabashikiriza ibyo dushikirije
bamwe mu banyagihugu bari mu nama babona yuko baravye kugena ibihe byari bimeze mu magome bigoye kubu banyene abantu bashinguwe ku isoko mu Kamenge bamenyekana kuko mu Kamenge haba abantu bava ijya nino
muri icyo gihe rero haba abantu bava mu ihinguro ryo hirya no hino urumva uwagira iyo batindi agapfa ntawamenya turi n'uwanaka cyangwa umunaka cyangwa umunwanaka kandi n'abandi benshi ntibakiriyo harabaye kubahamba nabo nyine mu nyuma bakapfa
abandi bati naho ibisigarira byozogwa n'abanyene byo bakaboneka ntibyokoroha kumwe wese amenye uwiwe basabye severe ko ariyo yobahamba niteka nk'umukuru wa karitsiye y'icenda muri zone Ngagara
umwe wese yomenya uwiwe gute nibaza ko ngo mwebwe nyene mubifitiye ububasha mubahamba niteka n'abo baba hari buza gusa kuhaba bakabona ko uwabo yaguyeho
Icho ciyumviro agisangiye no mukenyezi wo muri quartier Songa mu Kamenge.
Mwebwe mubizi mwokoranya abantu kumwe dusanzwe duherekeza ba abitabye Imana tugaherekeza kuko n'imiryango imwe yaratureze bose turabazi. Mukabashira hamwe nk'ikivunga mukabahamba niteka ama twebwe tugaherekeza.
Aho niko abantu bashingwe ku isoko yo mu Kamenge kubera babuze ingene bashikanwa ku matongo y'abapfuye azwi kuvyerekeye abahambwe mu kivunga hoho umukuru wa Severe yemeza yuko igiye kubashingura niteka mu minsi mikeyi kandi kwironse n'uburenganzira bwo gushingura niteka ibisigarira by'abantu bapfubgaho ku isoko kubera habuze ingene bashika ku kaburi
ibinogo byatawemwe abantu n'ubutumwa butomoye Severe igiye kubikora kubera byitwa ibinogo byatawemo abantu kuri bajya bahambwe n'imiryango naco nyene ndagisubiyemo baduhaye uburenganzira naco nyene ko kugikora
umukuru wa Severe ashikiriza kandi ko ibandanye irondera ibinogo birimo ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga bishinguranwe iteka hanyuma huba kwivyibutso ku rwego rw'igihugu rw'intara n'urw'amakomine
Emery Kwizera urakoze nayo babwiye mu ngingo nkuru nkuru ko kuri wa gatanu hariho hinjiwe icese inyubako ashasha igiye gukoreramo umukuru w'igihugu n'abandi bakozi batandukanye umukuru w'igihugu c'u Burundi hari nawe yuguruye ku mugaragaro iyo nyubakwa hari kumwe n'userukira igihugu c'u Bushinwa hano mu Burundi mu ijambo giwe yamenyesheje yuko iyo ngabire bayikesha imigenderanire myiza iri hagati y'ivyo bihugu byose umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yamenyesheje ko n'izindi nyubakwa zigiye kubandanya zubakwa kugira ngo leta ntigume ikorera mu mazu ipanze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hari kuri mikro ya Desire Sindihebura
iyi ngoro tuyikesha imigenderanire myiza no gufashanya hagati y'Ubushinwa n'Uburundi cy'imyaka ino itanu itandatu icyo gihugu n'organize ku migendere y'u Burundi n'Ubushinwa turanga imyaka na desi yaka ino itanu itandatu icyo dukundira Ubushinwa kuruta ibindi bihugu ni uko ari ya nshuti itari icuriza usanga akazi n'agahiye mu mahigwa n'umagogwa nk'uko mwabyumvise inyubako yubatswe guhera umwaka bibiri na cumi na gatanu uraza ukuntu wari yamenetse ariko turatuzi ko ari ubwiza bw'ibi abuzuye ibamurika wari wese arashobora kubona ko Abarundi bamaze gutahura iyo bavuye ko bageze n'iyo berekeza basohoka bari bamaze ngo ugutuka na gutorera bongera ko ngo inkoko y'umweru ikaza kubonwa n'ibisiga ibyongeye ngo ukubaho k'umuswi si mugweza gaca nino nyubakwa karagasi ibiri na cumi na gatanu ariho guca abone kabuligamuje koko guca ibaje kwino n'inyubako y'ubwo kwigasoze tukayinjira no munsi none yarangiza basa ko bamaze kandi mu ntambu idahita udutege iminsi canke udushira imizi kuzimu tuze mubwire tuti gobera gobera uri nkuba turi imana bongera kandi barana baso ko ngo gatika tereswe n'imana ntigaje nubwo n'umuyaga kandi ngo Burundi ubone uri maso ya kwina tugira kubandanya umugambi mwiza wo kuvavana no gusendera inyubakwa z'inzego n'ibisata bitandukanye ziri kubandanya zubakwa mu gihugu cyose kandi birashoboka mu myaka izaza hinjirwa zindi nyubakwa zirenze ngahanye zijyanye n'inyubakwa z'abashinzwe amateka n'abacunguzi b'amateka zirasumbya ngaha nta mabuye ari mu mutwe
amakuru y'iwacu
amakuru tubateguriye tubabandanize mu ntara ya Rumonge habadandaza b'inyama barenga 20 bahagaritswe kuri uyu wa kane mu Rumonge bakaba bahowe ko batubahirije ibiciro by'inyama byashinzwe n'abajejwe intwaro ngaho mu Rumonge bakaba barekuwe kuri uyu wa gatanu babanje gutanga ihadabu mu Rumonge Felix Nzorubonanya
uciye mu isoko vuye Rumonge eka no mu tundi turere usanga aho warabadandaza inyama hagaragara tubajije batumeje yuko abayangayanga b'inyama muri isoko bafashwe n'abarongoye intwaro muri komine ya Rumonge eka n'abandi bayangayanga kubera babibonogoje mu kuduza ibiciro bakavuga rero yuko bareze ku masezerano bari bagiranye n'abajeje intwaro ku biciro by'inyama abakwatu meze ko nyinyama y'umusoso bita steak itagira mu gufa bari basezerana n'intwaro kutorenza ibihumbi bitandatu unyaritsiye igugwa amafaranga ibihumbi ndwi nayo icyo cy'inyama cy'amagufa bari bita changa changa bari basezerana ko kitorenza ibihumbi bitanu cyarekiye gahwe ku bihumbi bitanu magana atanu kandi ibihumbi bitandatu niho rero abajeni bafashe ingingo yo guhagarika abayangayanga bose b'inyama kuri uyu munsi wa kane bakatumeje ko barenga kuri mirongo ibiri bahagaritswe n'igipolisi bagaca bajya gufungirwa mu gasho k'igipolisi bagirizwa kwimonogoza mu kudunza ibiciro nubwo tugiye twaca mu gipolisi batumeje ko nka bose barekuwe mugabo bakaba barekuwe batanze amahadabu ko bavuga ko umwe wese yaba yatanze ihadabu igera ku bihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'amarundi kugira ngo arekugwe rero twavuga mu bisagara cya Rumurika n'abandi mu mitumba baregerejwe n'iyo ngingo yafashe bajeze intwaro yo kubahiriza ibiciro bakabasaba yuko batugarukira ku nyama zonyine gusa ahubwo kubahiriza n'ibindi biciro usanga ibiciro biri hejuru gusumba ibyari biteka n'ijwi abakavuga nk'ibinyobwa bya Brarudi cyangwa ahantu hari inyabara idugije igiciro isukari isima banavuga n'iciro by'ibindi by'amabuye yo kubaka cyangwa umusenyi aho usanga ngo bizihinde gusumba mu gisagara cya Bujumbura kandi ibyo bikoresho babikura hafi mu nzuzi no ku misozi inegera igisagara cya Rumonge bagasaba rero bazi intwaro kubahiriza ibiciro kugira n'abasumyi ntibavunike muri Rumonge Felix Nzorubonanya iwacu
Felix Nzorubonanya urakoze tuve mu Rumonge tuje mu cibitoka abantu batatu bagizwe n'abagabo babiri hamwe n'umukenyezi umwe bari mu minwe y'igipolisi muri zone Muyebe muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza kuva kuri uyu wa kane abo bakaba rero batwawe n'igipolisi kugira ngo kibakingire kuko bagira bicwe n'abanyagihugu babagiriza ko babiciye umuntu abo bagira bihanire rero bakaba bari babuze umuntu wabo yarazwe ku izina rya Salvatore Turakiranije basigura ko yapfuye kuri uyu wa kane kuko ngo yahawe isumu ubwo rupfu rero bakagwagiriza abo bantu batatu ubu bari mu minwe y'igipolisi umukuru wa zone Muyebe havuga ko abo bantu bakingiwe kugira ngo ntibagirwe nabi mu gipolisi naho bavuga yuko amatohoza ariko arakogwa kuri ubwo rupfu rw'uyo muntu ni kuri iyo nkuru ivugwa mu ntara ya Cibitoke amakuru iwacu twabateguriye kuri wa gatanu aca yagarukira ko Christine Kamikazi nariko ndabashikiriza nkaba ndabashimiye mu bumwe simu yakurikiye ntibagiye gushimira abagenzi banje bafashije kuyatororokanya mubwire ibihe byiza musozera imwe mwese murakoze
amakuru y'iwacu
amakuru y'iwacu